Uwandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muri uyu mwanya muri kumwe na Fidel Niyongabo ndabaramukije mwese twongeye kubaha ikaze kuri radio yanyu. Ni umwanya w'amakuru avugwa hirya no hino ku isi twabateguriye. Tuhere muri Burkina Faso aho Blaise Compaoré yahoze ari president w'ico gihugu yasavye imbabazi umuryango wahoze ari president Thomas Sankara yagandaguwe mu mwaka w'1987. Ibindi kuri inkuru na mugenzi wacu Diane Nini nahazwe.
Ubutumwa bwa Blaise Compaoré ku muryango w'umuhisi Thomas Sankara no ku banyagihugu ba Burkina Faso bugira buti ndasavye imbabazi abanyagihugu ba Burkina Faso kuma binakoze ndi ku butegetsi by'umwihariko savye ikigongwe umuryango wa mwene wacu akaba n'umugenzi wanje Thomas Sankara ndemanga kandi ndicuza n'umutima wanje wose imibabaro n'amakuba nateye abatandukanye ku myaka yose namaze ku butegetsi. Ndasavye ikigongwe imiryango y'abazize bimwe mu bikorwa vyanje. Ubu butumwa bwa Blaise Compaoré bwasomwe n'umuvugizi wa leta ya Burkina Faso Lionel Bilgo. Blaise Compaoré w'imyaka 71 yafashe ubutegetsi bwa Burkina Faso mu 1987 inyuma ya kudeta yakorewe Thomas Sankara yaramutswa igihugu ico gihe. Mu kwezi kwa kane uno mwaka Blaise Compaoré yakatiwe umunyororo w'ubuzima bwose mu rubanza rwabaye yanse kujamwo yagirizwa kuba yaragize uruhara mu igandagurwa rya nyakwigendera Thomas Sankara. Ubutegetsi Blaise Compaoré yafashe mu 1987 yabuvanyweko n'imyerekano y'abanyagihugu mu 2014. Kuva ico gihe akaba yaciye kuba muri Côte d'Ivoire mu kwezi kw'indwi uno mwaka. Ariko Compaoré yarasimbiye gato muri Burkina Faso ku butumire bwa Lieutenant Colonel Paul Henri Sandago Damiba atwara Burkina Faso vy'imfata kibanza. Yari yamutumiye avuga ko yoza bagatangura inzira yo kunwanisha abanyagihugu. Ico gihe Blaise Compaoré yashimiye abamutumiye yongera ahamagarira abanyagihugu gufatana mu nda kwihanganiranirana no kubabarirana. Abaharanira gateka kazi na muntu na bamwe mu banyepolitiki baniguye urugendo rwiwe bumvikanisha ko kuba yaje muri Burkina Faso akidegemvya atabutungane muri urwara bitanga ishusho y'ukudahana kutari kubwirijwe ku bwabo kwitiranywa no kunywana.
Tugushimire Diane. Tuve muri Burkina Faso tuze muri Ukraine aho igisirikare cyaho cyatangaje ko kwa kabiri kw'ibisasu by'Uburusiya mu bwoko bwa misile byarashe ahantu hatandukanye ku nkengera z'ibahari yirabura. Aharashwe harimo igice cya Odessa n'ibikorwa remezo byacu biherereye mu gisagara cya Mykolaiv. Geoffrey Mutagoma arabandanye iyi nkuru.
Ibi bisasu byarashwe hashize umunsi umwe Burusiya burashe ku cyambu cya Odessa. Byateye ikibazo ku byerekeye amasezerano arebana n'isubukurwa ry'ibikorwa ku byambu bya Ukraine byo kohereza ibiribwa mu mahanga. Minisiteri y'ingabo mu Bwongereza kuri wa kabiri yatangaje ko ingabo z'Uburusiya zishobora kuba zibona ibisasu bya misile biraswa ku bwato bihangayikishije kandi bishobora kubukoma imbere mu kugerageza kwigarurira Odessa bukoresheje ingabo zabwo zirwanira mu mazi zifite ibirindiro mu nyanja y'umukara. Iyo ministeri yatangaje ko kubera iyo mpamvu Burusiya buzakomeza ibikorwa byo kugerageza gushegesha ubushobozi bwa Ukraine bwo kurasa amato y'intambara, ariko yongeraho ko uburyo Burusiya bukoresha mu kurasa ibisasu bushobora kubangamirwa n'igenamigambi ridahwitse, imiyoborere y'igisirikare cyabwo n'amakuru atangwa n'ubutasi. Umuryango w'abibumbye wari watangaje kuri uyu wa mbere ko Ukraine yagombaga gusubukura ibikorwa byo kohereza ibinyampeke mu mahanga. Ukraine nayo yari yavuze ko nyuma y'amasezerano yasinyanye n'Uburusiya ku wa gatanu yagombaga gusubukura igikorwa cyo kohereza ibiribwa mu mahanga. Minisitiri w'ibikorwa remezo muri Ukraine Oleksandr Kubrakov yavuze ko bigomba gutangira ejo ku wa gatatu. Uburusiya bwo buratangaza ko ibisasu burimo kurasa muri Ukraine nta hantu na hamwe bibangamiye ayo masezerano. Umuvugizi wa Presidansi y'Uburusiya Dmitri Peskov yatangaje ko butarasa ku bikorwa remezo by'icyambu cya Odessa gikoreshwa mu kohereza ibiribwa hanze. Naho Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Uburusiya Sergei Lavrov yemeza ko amasezerano y'Uburusiya bwasinyanye na Ukraine atababuza gukomeza gusenya ibikorwa remezo by'igisirikare no kurasa ibirindiro by'ingabo za Ukraine.
Tugushimire Geoffrey. Hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yahoze ari Perezida wa Amerika ejo kuwa kabiri yaragize urugendo i Washington DC ku murwa mukuru wa Amerika. Ibindi kuri ino nkuru tubibaze mugenzi wacu Diane Nini nahazo.
Donald Trump azomara iminsi ibiri a Washington DC ashikiriza amajambo atandukanye ya politiki mu nama yateguwe n'ikigo citiriwe icivugo ciwe America First. bisigura mu kirundi ngo Amerika imbere ya vyose. Iterokanizo ry'amakuru y'abanyamerika AP ijwi rya Amerika rikesha ino nkuru ryatangaje ko ikigo America First coba kiriko kirakorera ku migambi itandukanye itegurira Trump kwitoreza manda ya kabiri. AP ibandanya ivuga ko abahanuzi ba Trump bamusavye bashimitse kumara umwanya munini avuga imigambi iwe ya kazoza haguteba ku matora yo mu 2020 yakomeje kuvuga ko yagenze nabi. Ikigo America First kigizwe n'inshuti magara za Trump zirimo abahoze muri leta yiwe n'abandi bashegikiye imyumvire yiwe. Kibonwa nk'ikigo kigizwe n'abo yoshira mu mabanga atandukanye ari nka hamwe yoramuka asubiye kuramutswa Amerika. Brooke Rollins atwaye ico kigo yavuze ko atankeka amajambo ya Donald Trump aza kuba ari amajambo yavuze ko ari inkora mutima ari n'inyigisho nyinshi agira ati ni nk'amajambo aba president wa Amerika bashikiriza abanyagihugu ba Amerika n'amakungu uko umwaka utashe. Kuva Donald Trump ava ku butegetsi mu 2021 n'ubwa mbere agarutse Washington DC ku murwa mukuru wa Amerika. Urugendo rwiwe ruje mu gihe bamwe mu barepublikane bashobora kuba bake babiwe mu matora ya president yo mu 2024 berekana badahisha ko badashigikiye ko yoserukira umugambwe wabo. Akarorero ni nk'aka Mike Pence yahoze ari vice president wa Trump. Bitewe mu majambo yiwe yerekana ko atumva kumwe ibintu n'uwo bahoze bafashanya gutwara Amerika. Mu gatondo kuno wa kabiri, Mike Pence yavugiye ijambo rimwe muri fondation yitwa Heritage ifise icicaro impande y'ikigo Trump arimwo. Ijambo ryiwe ryashimikiye cane ku kwerekana ico yise ingendo y'abantu bashima kuguma mu vyakahise aho kujana n'ibihe. Uwo yahoze ari umutegetsi wa Amerika yagize ati abaguma mateka y'akahise babwirizwa kwerekeza amaso imbere. Nitwabikora uko ntituzotsinda amatora yimirije gusa ahubwo tuzohindura amateka ya Amerika ya kazoza ku neza y'abacaruka.
Ayo yari amakuru avugwa hirya no hino ku isi, amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Umushikiranganje ajejwe imigenderanire n'amakungu w'Uburusiya Sergei Lavrov ari mu rugendo muri bimwe mu bihugu vya muri Afrika, ejo yari muri Uganda.
Buriya iriya ntambara iri kuba muri Ukraine ni toto izabera muri Afrika hagati y'ibi bihugu bizaba biharwanira abanyafurika barebera niza bikaze kandi ishobora kuzatwara abanyafurika benshi.
Uyo ni Paul Kananura, muhinga mu vya politike mpuzamakungu aba mu Bufaransa, avuga kuri urwo rugendo rwa Sergei Lavrov muri Afrika. Leta y'u Burundi irahakana ko atabasirikare b'igihugu bari ku butaka bwa Kongo kugwanya imigwi y'inyeshamba z'abarundi ziri mu buseruko bw'ico gihugu. Izi nkuru hamwe n'izindi tubafitiye ni mu kanya gato, mugume hafi ya maradiyo yanyu. Radio Sud America tubandanirize ibiganiro byacu mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika. Leta y'u Burundi ihakana ko atabasirikare b'igihugu bari ku butaka bwa Kongo kugwanya imigwi y'inyeshamba z'abarundi ziri mu buseruko bw'ico gihugu. Ibindi kuri iyi nkuru na mugenzi wacu Eroje Burikaneza.
Kuri wa kabiri umushikiranganje wo kwivuna abansi no kwita habahoza ku rugamba mu Burundi yashikije z'ubushikiranganje arongoye bwaranguye hagati y'ukwezi kwa kane n'ukwa gatandatu uyu mwaka. Alain Tribert Mutabazi yishimiye kubona igisirikare cy'u Burundi cyaterereye mu bikorwa byo kubungabunga ibidukikije, uko bikingira gukomeza umubano mwiza n'abanyagihugu bukijejwe gukingira ku butaka bw'u Burundi no gukingira imbibe z'igihugu hatibagiwe ibikorwa byo kugarukana amahoro n'umutekano mu bihugu bya Somalia na Centrafrica, iruhande yo guha imfashanyo z'imiti n'ibifungurwa abanyagihugu bakenye kurusha abandi muri ibyo bihugu. Aje kwa kana y'ubushikiranganje bwiba bwaranguye mu mezi atatu aheze. Mutabazi atwara ubushikiranganje bwo kwivuna abansi yishyuye ku bibazo by'amenyesha makuru. Icyaje bwa mbere ni cyerekeye abasirikare b'Abarundi bavugwa ko bari ku butaka bwa Kongo kuva mu mpera z'umwaka uheze baroye kugwanya imirwi y'inyeshamba y'Abarundi iri mu ntara ya Kivu y'umanuko mu buseruko bwa Kongo. Iyo mirwi yayibuze mugabo yemeza ko atanga abazigihugu zarungitswe kuyirwanya.
Nuko atabasirikare b'igihugu cy'u Burundi bari mu gihugu cya Kongo, kuko abasirikare b'u Burundi mu kuja mu bindi bihugu bagenda hisunzwe amasezerano abashobora kuba bitiranya ibi na biriya bafise impamvu yabo. Icyo tuzi gusa ni uko muri kariya karere hasanzwe hariyo imigwi iterabwoba ya rede tabara na FNL yazabavemo
ariko bamwe mu bavyeyi babuza abana nkuyu yaganiye n'ijwi rya Amerika bemeza ko babo baguye muri Congo bari mu bikorwa byo gukurikirana abarwanyi ba rede tabara muhari w'abarwanyi ufatwa na leta ya Burundi nkuko iterabwoba umutama twashimye guhindura amajwi yiwe kubera umutekano wiwe
na kamara matahuka wa muhangu uwo muhungu wanyu yarakizura n'abandi ariko numvise ngo bamutwara ngo bagiye mu nama imbere yabo hahita iminsi ibiri itatu nyine numva agakuru ati ngo barajaca muri Congo hari abantu bariko baraja gukana muri Congo baza kurwana ngo baze guhiga ngo abumuyo gitabara rero hagize ko cyahize ingabo itatu umwana wanjye yaje indirimbo agikomera ashobora amurashe neza nyuma y'iminsi ibiri yarapfuye namwihamishije jenye camhabwa n'agasura ku kiziya kizagenerwa kose imisiganda urumva na kamara mata kabisa
reka n'uyu musirikare yatashimye ko umwidondoro w'umenyekana yavuganye n'ijwi rya Amerika ari mu karuhuko yemeje ko yahora mu misozi miremire ihanamiye Uvira muri Kivu y'amajepfo kurwanya rwe tabara
basanze bazanye n'amashitingi ahubwo batujabukanamo abazi koga baroga atazi koga nabo bakabajabura n'amashitingi cyane n'abamayimayi nyene baratudogana babaye ubwa mbere nange buze mu gihugu cya Congo hano nakunda gukorera gusa ni mu kibira no mu micungararo ya rukuko ngo oye narakoreye cyane ntabwo je nari bwigere njya gukuruza ngo ngende muri Congo ni imisozi gusa imisozi ni myinshi bakongomani bamwe barahabutse baragira ubwoba bariruka bamaze gutobana n'amashagoshi baragize ubwoba bari bare umuka bamwe bajya gusega indaro
ibishyirizwa n'uyu mugabo yemeza ko yabuze umwana hamwe n'uyu musirikare bishimangirwa na Bernard Kadogotondo umukuru w'amashyirahamwe yigenga mu kiyaca Rusizi anuganuga ko hoba harakozwe amasezerano rwihishwa hagati y'ibisirikare bya Repubulika ya Demokarasi ya Congo FARDC na FDNB y'u Burundi uko niko yabyiganije ujya Amerika mu biganiro cihari
Congo sisi tunavyowaza kuna kuwa mkataba kati ya majeshi ya Burundi
tugatumbira ko ari amasezerano hagati y'ibisirikare cy'u Burundi cya Congo kuko iyo bingiye ntibashaka ko aya makuru ashyirwa habona nico gituma iyo bavuga bahakana ko atagitoda cy'u Burundi kiri muri Congo ariko uvuye kwibara abantu imbere ya gatanu ya Congo riva Bukavu kugera Uvira ujyanye rino barabara aho icaho ukerekeza mu misozi usanga hari urugambanyi rw'abarundi n'abanyarwanda imirwi itandukanye za mayimayi nibo bica bagakiza muri ako gace igisirikare cy'igihugu kigabi barabara gusa ariko inaongoza y'amagurupe ya Kigoma na Bijombo n'ahandi hose hiyo mu mitumba mu duce twiziziwe n'abagizi ba nabi na mayimayi na FNL hamwe rero n'abasirikare b'abarundi kuko nabo barahuze ibintu byabo n'ukuri ubundi ntibwohakana kuko abantu babonetse ku murango riva rinjira byaranatangaje abanyagihugu cyane ariko abantu bamaze gupfuka umunwa n'ukuri nta kinyoma kinini na gato
naho ubundi buhakana ko atangabo zabwo ziri ku butaka bw'umubanyi wabwo wo mu burengero bwemeza ko imyiteguro igeze kure kugira zoje mu nteko za EAC ziherutse kwemezwa n'abakuru b'ibihugu by'akarere i Nairobi muri Kenya
imyiteguro y'abasirikare bazoja gufasha mu gihugu cya Congo mu rwego rw'akarere ibice bishika 90% baramaze kwitegura
hatari nzeho kugaruka ku biharo by'abasirikare b'abarundi bishwe hamwe n'abakomeretse cyangwa abagizwe inyagano mu gitero cy'intagondwa za Al-Shabab mu kwezi kwa gatanu guheze cyakozwe kuri kimwe mu birindiro by'abarundi bikomeye muri Somalia umushikiranganji mutabazi aje kwivuna abansi yavuze ko ibintu byasubiye mu buryo eroje wurika neza ijwi rya Amerika
Prezida Yoweri Museveni wa Uganda ejo kwa kabiri yatangaje ko atampamva abona zo kunebagura Urusiya kuba bwarateye Ukraine yabitangaje mu gihe umushikiranganji w'imigenderanire n'amakungu w'Urusiya Sergei Lavrov yariko agendera ico gihugu ciwe Joffrey Mutagoma arabandanya inkuru
avugira iruhande rwa Sergei Lavrov wasuye ibihugu bine bya Afrika mu rwego rwo gushakisha abashyigikira Urusiya buhanganye n'Uburayi na Amerika Museveni yashimagije Urusiya nk'umufatanyabikorwa w'igihe kirekire mu ntambara yo kurwanya ubukoloni yavuze ko Burusiya buramutse bukoza amafuti babubwira ariko mu gihe ntayo bwakoze badashobora kubwibasira ibihugu byinshi bikuri imyaka y'ibinyampeke n'ingufu z'amashanyarazi mu Burusiya kandi bikaba bihabwa imfashanyo bigacuruzanya n'Uburayi na Amerika byirinze kugira uruhande bibogamiraho ku byerekeye intambara ya Ukraine Uganda yari mu bihugu 17 byatoye indifashe ku mwanzuro w'inama y'umuryango w'abibumbye yabaye mu kwa gatatu wo kwamagana Burusiya kubera intambara bwashoye kuri Ukraine Museveni wafashe impuzombi mu ijambo rye yemeje ko ntaho Uganda ibogamiye avuga ko badashobora kurwanya Uburusiya bagendanye imyaka irenga ijana ariko anavuga ko banababariye abo yise abahoze ari abanzi babo babakoroneje bagakora ibintu bibi batwara abacakara kubakoresha uburetwe wabo agira ati twarabababariye ubu turakorana Lavrov yageze muri Uganda avuye mu Misiri na Congo Brazzaville, ubu akaba ari bwerekeze muri Ethiopia.
Tukivuga ku rugendo, umushikiranganje w'imigenderanire n'amakungu w'Uburusiya Sergey Lavrov ariko akorera muri bimwe mu bihugu bya Afrika, mugenzi wacu Etienne Karekezi yavuganye n'umuhinga mu vya politike mpuzamakungu Paul Kananura aba mu Bufaransa, yatanguye amubaza ubwo rugendo icyo rushaka gushikako.
Ni urugendo rwo kugira ngo icya mbere ashimire ibihugu bya Afrika byifashe muri iriya ntambara barwana na Ukraine ntibishyigikira Abanyaburayi. Icya kabiri ni ukugira ngo baganire ku kibazo cy'inzara gishobora guterwa n'ibura ry'ingano, ibigori ndetse n'ibihwagari. Icya gatatu kimujyanye ari nacyo cyane cyane ni uko ibihugu byose bikize bikeneye ubukungu bwa Afurika kugira ngo bikomeze kugira ingufu, haba mu bukungu, mu bya gisirikare n'ikoranabuhanga. Icya kane ni uko ari kubabwira yuko hari inama yari buzabaye uyu mwaka ihuza Uburusiya na Afurika, izaba mu mwaka utaha wa 2023 nko mu kwezi, ngira ngo nibyo bimujyanye cyane.
Ni urugendo rutavugwaho rwo ku mpande zitandukanye z'isi, ndavuga cyane ku mugabane wa Afurika n'aha mu bihugu by'uburengerazuba bw'isi, babona ko ari nk'urugendo ruzana impinduka y'imibanire mishya y'Uburusiya na Afurika. Mubibona mute?
Ibyo niko bimeze, kuko ubu hari impinduka ku isi. Ibihugu byose rero by'ibihangange bikeneye Afurika kugira ngo bikomeze kuba ibihangange, kuko nifite umutungo kamere utuma bikomeza kugira gutera imbere mu bukungu no mu rwego rwa gisirikare. Ibyo rero izo mpinduka ubu zihanganishije Abanyaburayi n'ibindi bihugu biri iruhande rw'Uburusiya n'Ubushinwa kugira ngo bategeke isi. Ugomba gutegeka isi rero hagomba kuba afite Afurika, kuko buri wese ayifiteho inyungu. Niyo mpamvu uyu munsi nabwo wabonye nka perezida w'Ubufaransa nawe yagiyeyo, ubwo urumva Lavrov yagiye agira ngo abanza amutangiye bose bariyo igihe kimwe mu bihugu biri byegeranye.
Birasa nk'aho hari isiganwa hagati y'ibihugu y'Uburusiya n'ibihugu biri kumwe ndetse n'urengerazuba bw'isi. Afurika isa nk'aho iri mu cyeragati cyangwa se yabaye kubisibanana none?
Igiye kubisibanura. Buriya iriya ntambara iri kuba muri Ukraine ni toto, izabera muri Afurika hagati y'ibi bihugu bizaba biharwanira Abanyafurika barebera n'izabikaze, kandi ishobora kuzatwara Abanyafurika benshi. Iki gihe ahubwo Abanyafurika aho kugira ngo bave kuri bamwe bajya ku bandi, bagombye nabo kureba uko bikukira kugira ngo bagire ijambo ku isi, naho ubundi ibihe biri imbere birakomeye.
Uti wa bagombye kureba uko bikukira, nawe urabona Afurika uko iteye nk'umugabane. Ikibazo cya Ukraine ntabwo Afurika kivuzeho ku buryo bumwe. Hari abatoye ko bamaganye intambara y'Uburusiya, hari abatoye oya, hari na benshi bifashe. Ubona Afurika yakwifata ite?
Afurika nayo igomba kuva mu duhugu tuntu tw'uduhugu dutoya 54 tudafite ijambo ku isi, bikaba igihugu kimwe cya Leta Zunze Ubumwe za Afurika, kugira nabo bagire ijambo ku isi kandi birindira umutekano, cyane cyane kuba Afurika ihugarijwe n'iterabwoba. Ubwo rero iryo terabwoba ruri kugenda ryiyongera muri Afurika, niyongeraho utundi dutambara n'udutero shumi hagati y'ibihugu, bizatera ingorane kandi Abanyafurika bashobora bose kuzabishiriramo, nk'uko babandi b'Abahindi bo muri za Amerika no muri za Australia bashize.
None se mbere y'uko iyi Afurika yunze ubumwe ihamye igerwaho, ibihugu ubwabyo byakwitwara bite?
Ibihugu bigomba kubanza kwirindira umutekano, nicyo cya mbere. Icya kabiri bigomba kugira ububanyi n'amahanga bureba inyungu zabwo mbere yo kureba inyungu z'ababahatse. Icya gatatu bagomba kumvikana n'abaturage babo, babaha imibereho myiza aho kwirukanka bajya guhisha amafaranga mu bindi bihugu no gukenesha abaturage babo, ari nabyo bibaviramo ibibazo by'intambara n'utundi tuntu duto duto tw'imyigaragambyo abo banyamahanga baheraho kugira ngo babateranye.
Ijya hirya ariko madamu, mu nyegera ariko abanyabugo ngire ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe
ngo jewe duhibuko
eh yego rata urumunya rusangi kazi kuko ndo bagenda biryozora nka zabo
ari kabira simuhumuruka mana shofe
wenda bona shakuru wacu rusangi uradutwara neza kandi ndakwizeye
nemye kwetu ni bugo
ndiye bugo
wiki nukumva ko buri wese muri twebwe yagiye yibesha kundi yapa papa shofe Combo taxi aji.
Taxi ikorera hafi y'umupaka. Ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye.
Combo taxi mwitegurirwa kandi mukayigezwaho na
La Benevolence Agrara.
Muri Republika ya Demokrasi ya Kongo abantu batanu nibo bamaze kumenyekana ko baguye mu myerekano y'abiyamiriza ingabo zawo. Tujejwe kubungabunga amahoro muri Republika ya Demokrasi ya Kongo. Muri cyo gihe ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ritangaza ko abasirikare batatu b'inteko zayo zijeje gucungera umutekano bishwe mu myerekano yo kwiyamiriza ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ryavuye mu bwicanyi mu buseruko bw'igihugu cya Congo. Inkuru tubibaza mugenzi wacu Diane Nini nazo.
Abaharanira agateka kazi na muntu muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo bemeza ko ibiharuro vyifata kibanza bafise byerekana ko abakomerekeye mu myerekano yo kwiyamiriza ingabo za MONUSCO wa mbere barenga cumi. Uno munsi amwe mu mabarabara yo mu gisagara ca Goma yaracugaye. Ibisasu bitera ubwoba abiyerekanye vyumvikanye hatandukanye harimwo ahitwa Karisimbi habitswe ibikoresho vya MONUSCO. Ikibanza cari kikirimwo abiyerekana basaba ko MONUSCO ikinjura. Abiyerekana bagiriza hanini MONUSCO kunanirwa gutuza umurwi w'abagwanyi wa M23 no gutora umuti urama umutekano muke umaze igihe muri Congo.
Bye bye MONUSCO, c'est la campagne qui consiste.
Kakule Bin Sankara umwe mu bateguye imyerekano kuri mikozi y'ijuri Amerika igoma aha muri make agira ati urugamba rwacu twarutaziriye bye bye MONUSCO niyo abasirikare ba MONUSCO banana bakanka gutaha harindi mikenyero myinshi tuzofata.
Aujourd'hui ce n'est que le début du commencement, il y aura mille actions qu'il faut poursuivre à ce terme nous partons.
Kumusi wa mbere abiyerekanye barinjiye ahakorera MONUSCO basahura n'ibikoresho vyabo basirikare ba ONU bari kugarukana amahoro muri Congo. MONUSCO yateye ivyatsi uko kwerekana ikwita igitero c'abasahuzi. Bamwe mu haranira gateka kazi na muntu n'abanyepolitike batavuga rumwe na leta muri Congo barashigikiye ko abanyagihugu bo kwerekana basaba MONUSCO ko ibaviraho ariko bagasanga hari umurongo batari bakwiye kurenga.
Nous demandons tout simplement à la MONUSCO, bien sûr, de partir, mais aussi à la population d'être patient.
Christian Kabemba, umwe manye politique igoma, aha muri makagira ati niko turasaba ko MONUSCO ikinjura. Ariko ku rundi ruhande turasaba dushimitse abanyagihugu kwihangana no kudasenyura inyubako za MONUSCO. Ni ngombwa ko MONUSCO igenda. Imyaka 22 imaze muri Congo ntacu yamaze. Birumvikana rero ko ingabo za MONUSCO zibwirizwa kutuvira ku butaka.
22 ans de son existence sur notre sol, c'est un échec et donc c'est imminent que la MONUSCO puisse quitter notre territoire.
Mu bandi bamaze gusaba ko MONUSCO yotekera utwayo ikava muri Congo harimo Modeste Bahati Lukwebo atwara inama nkenguzamateka ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Mu kwezi kw'indwi agendera ibisagara vya Bukavu na Goma, uwo mutegetsi yavuze ko abasirikare ba ONU babwirizwa gutaha, gutyo agira ko yumvikanisha ko igihugu cikwije kizokingira umutekano wacu kikabumbatira amahoro n'ubwigenge vyacu. Hagataho ibicije ku rubuga rwayo rwa Twitter, ambasade ya Amerika muri Congo yateye ivyatsi ingendo yabiyerekanye yemeza ko bateye ibiro vya MONUSCO igoma, yongera isaba leta ya Congo kubahana vy'akarorero. MONUSCO ahatukibutsa kwimaze imyaka irenga 20 muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. ONU ikemeza ko abakozi bayo barimo abasirikare n'abasivile bari ku butaka bwa Congo muri MONUSCO barenga 34. Ku mwaka ku mwaka MONUSCO ikabihabwa amafaranga arenga umuriyaridi w'amadolari wo gukoresha mu bikorwa byo kubungabunga umutekano no kugarukana amahoro muri Congo.
Ijwi rya Amerika ku bufatanye na Flash TV yo mu Rwanda izajya bageza ikiganiro bungabunga ubuzima. Ni ikiganiro kibakangurira kwita ku buzima n'imibereho yanyu ya buri munsi. Ni buri cyumweru saa 11:15 no kuwa kane saa 12:30 ku mugoroba kuri Flash TV. mwakurikije icyo kiganiro ku mbuga zacu zitandukanye zirimo Facebook na YouTube kuri Radio yacu VOA. Turabaragize.
Burundi ushikiranganje bujeje rw'amagara y'abantu mu gihugu bwatangaje ku mugoroba weje kuwa kabiri ko abantu bangana n'amajana 423 barimwo ari imbere mu gihugu mbere n'ingenzi zinjira mu gihugu c'u Burundi aribo batowe kiza ca virusi ya corona mu minsi 3 gusa iheze. Ubushikiranganje bwibutsa abene gihugu n'ingenzi kwirinda ico kiza kuko biboneka ko kikihibonekeza. Ninkuru y'umumenyesha makuru wacu Thierive Ndayishimiye ari Kigali.
Byavugwe mu kiganiro ubushikiranganje bw'amagara y'abantu buri kumwe n'umugwi ujejwe kugwanyikiza coronavirus mu Burundi bwagiranye n'abamenyesha makuru Bujumbura kugira ngo berekane uko ikiza COVID-19 cifashe mu Burundi. Umushikiranganje ajejwe intwaro yo hagati mu gihugu Gervain Ndirakobuca akaba ari nawe ahagarariye umugwi w'igihugu ujejwe kugwanya umugera wa corona yamenyesheje uko ico kiza cifashe.
Dufashije ibiharuro vya vuba muri iyi minsi 3 iheze ku bantu 7,000 barenga gatoyi bapimwe twasanze abarenga 423 aribo banduye kandi muri iyo minsi yose nta muntu twabonye yitavye Imana. Umuntu yararabiye hasi ibiharuro kajya karongo mubona gasa n'ubururu ibipimo twakoze murabona ko gitera vyiyongera.
Ndirakobuca kandi anavuga ko hafashe ubipimo bitandukanye hirya no hino ku mipaka ihuza Burundi n'ibihugu byo mu karere naho basanga ibiharuro by'abinjira mu gihugu bayifise bikiri byinshi.
Abo twapinyerera nko kuvuga c'indege mu kiringo c'indwimwe no kuvuga guhera kugenekezo rya 19 kugera ejo haheze twatoyemo 80 barwaye. No ku yindi mipaka nko mu Gatumba Kobero no nico kimwe naho nyine twagiye turatoramo abantu bagwaye mu Rumonge na no kurubibe rwa Mugina.
Umushikiranganje ajejwe amagara y'abantu nikiriza ruho Nyanganda Sida Sylvine Imana yatangaje ko mu ntara z'ubuvuzi nka zose muri izindwi zitatu ziheze ibiharuro byerekanye ko COVID-19 yongerekanye.
Twasanze rero uko bimeze haraheze ikiringo nk'ikindwi zitatu ibiharuro by'abantu batogwa umugera wa COVID-19 byongerekanye aho dusanga nko ku munsi hatogwa abantu bashika 200.
Sylvine Imana yaboneyeho no kumenyesha abarundi bose n'ingenzi zinjira mu gihugu gukurikiza amabwirizwa yose yo kwikingira yashizweho na leta harimo no kutaramukanya begeranye cyane.
Icyo kiza murabona kiracari twashaka rero kumenyesha abarundi babandanye bakurikiza impanuro bahabwa kwa muganga gukaraba kenshi gashoboka kutaramukanya tugwana mu nda cyangwa dusomana kutaguma twegeranye umwanya wose kandi umuntu bishitse akumva ko afite ikimenyetso ace yihutira kwivura rimwegereye.
Umugwi w'igihugu ujejwe kugwanyikiza coronavirus mu Burundi wanamenyesheje ko ibiharuro by'abandura uyo mugera byatanguye kuduga mu mpera z'umwaka w'2021 gushika mu kwezi kwa mbere kwa 2022 bikaba byarasubiye kuduga mu kwezi kwa kane uyu mwaka nyene. Abarundi bashika ku 18,000 gusa nibo bamaze kwicandagisha ku bushake bwabo umugera wa coronavirus nk'uko bitangazwa n'umugwi ujejwe kugwanya ico kiza mu Burundi. Nyabyo bihari by'abamaze guhitanwa n'uyo mugera naho ku isi abarenga gato igice cy'umuri yari bamaze gupimwa umugera wa COVID-19 abarenga 6,000,000 umaze kubahitana. Abantu bababa ibice 62% ku isi nabo bamaze gucandagwa nk'uko bitangazwa n'ishami ry'umuryango w'abibumbye wita ku magara y'abantu OMS. Thierive Ndayishimiye, Ijwi ry'Amerika, Kigali.
Njuti mwari muduteza amatwi ibiganiro Ijwi rya Amerika ryabateguriye kuri isaha niyo bigarukiye. Tubashimiye rero kuba mwahisemwo gukurikira radio yanyu. Tubasezeye tubifuriza mwese amahoro n'amahirwe aho muherereye hose.
Tawubara, 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 bantu bawe tawubara. Rengera, 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 bantu bawe rengera. Imana y'ibiremwa, ingingo.
basubiza mine umama rwime